iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio 18 Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru y'ukwiragije ijwi rya Amerika aratanguye muri mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 21, 22, 41, 45. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumvira no kuri site yacu internet, harimo amakuru n'ibiganiro. Adresse ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Nibaza yuko byo byaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta, kandi yo leta ari yo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo, kuko nuvuga ikintu gihushane cyacu.
Uyu ni umushinga mateka Fabien Banchirya Nino, havuga ku ijambo ry'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi, havuga ko riciye kubiri n'imigambi ya leta y'u Burundi. Ni inkuru tubafitiye, mugume ku maradiyo yanyu. Turabafitiye amakuru menshi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini, ariko imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Umwe mu bakuru b'abarwanya leta ya Sudani yaratahutse mu gihugu ciwe, naho mu mwaka w'ibihumbi 2014 yari yaraciriwe ubwo gupfa, kandi yemeza ko azoguma mu gihugu naho abasirikare bafise ubutegetsi bamusaba kuva muri ico gihugu. Yasir Arman niryo zina ryiwe, yabwijwe rya Amerika ko ari muri Sudani gufasha gutorera inyishu ukutumvikana kuzotwara leta mfata kibanza mu myaka itatu iri mbere. Armani icegera cy'umukuru w'umuhari SPLMN yashitse Khartoum ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, inyuma y'imyaka 20 yaramaze muri Kenya, ahandi naho akaba yari muri leta ya Blue Nile ya Sudani no mu misozi ya Nuba ku rubibe na Sudani y'umanuko. Armani yatanguye gufata ibirwanisho ku ruhande rw'umuhari SPLMN arwanya leta ya Sudani mu 1986 na gatandatu iyo leta yari irongowe na John Garang. I Khartoum naho ku murwa mukuru wa Sudani, banki zose zari zugaye ejo kwa gatatu, na banki nkuru ubwayo y'igihugu ntiyakoze. Imashini zitanga amafaranga mu bisagara zimaze iminsi ata amafaranga zirimwo. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera utwabo bari mu myiyerekano yo guhagarika ubuzi mu rwego rwo kubandanya bona batavuga rumwe na leta, bahurukiye mu cyo bise Alliance pour la Liberté et le Changement, bakabandanya kuremera abasirikare kugira ngo bashire ubutegetsi mu minwe ya basivile. Leta ya Norvege yashikirije jo kwa gatatu ko hari intambuko zatewe mu biganiro bihuza intumwa za perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe n'izo wo batavuga rumwe Juan Guaido. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Norvege yavuze ko impande zose uko ari zibiri zerekanye ubushake bwo gutera zije imbere mu biganiro byo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu cya Venezuela. Ibiganiro biba mu gihe hakibandanya icuka kibi hagati ya perezida Maduro na Guaido batavuga rumwe, ariwe mukuru w'inama nshingamateka yitangaje ko ariwe perezida mu kwezi kwa mbere, ashikikiwe na leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika kuri 50. Igihugu cya Turukiya ejo kwa gatatu carabohoye mu buryo butari bwitezwe umunyamerika afise ubwenegihugu bwa Turukiya yahoze ari umushakashatsi mu kigo NASA cy'ibigendajuru, inyuma y'imyaka itatu yaramaze afungiwe muri ico gihugu yagirizwa iterabwoba. Serkan Gorge yarekuwe haheze amasaha make perezida Donald Trump avuganye na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Igipolisi cya Turukiya cyahagaritse Gorge mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2016 mu isekeza ryo guhagarika uwo wese yakekwa kuba yari ku ruhande rw'umunyadini Fethullah Gulen yahungiye muri leta zimwe za Amerika yagirizwa na leta ya Turukiya kuba yashatse gutembagaza ubutegetsi. Ubundi munyamerika azwi ku izina rya Pastor Andrew Bonson yafashwe yagirizwa gushyigikira Gulen nyene, nawe yagiye kurekurwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Sentare ya Iraq ijejwe amatohoza ejo kwa gatatu yarashikirije igihugu cya Turukiya abana 188 bavuka ku banyeturukiya biyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu mugambi wo gutahukana mu bihugu byabo abahoze ari abarwanyi. Abana hamwe n'abagore babo bari bafungiwe mu mabohero yo muri Iraq. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa kiri mu twigoro twa Turukiya two gutahukana abanyagihugu bacu cyane cyane abakiri bato, imbere y'uko hahimbazwa umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kwa Ramazani mu ndwi iza.
Arakoze mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 31 canke 41 ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22. Site yacu internet ni www.voaradioyacu.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda rwashikirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunyagihugu wayo yafatiwe muri Uganda yitiranyijwe n'umunyarwanda. Avuga ko yari amaze ukwezi afungiwe n'abavuga afunzwe n'abavugwa ikinyarwanda benshi. We n'abanyarwanda babiri burijwe imodoka batabwa ku mupaka wa Kagitumba. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri inkuru.
Uyu musore w'umunyekongo yitwa Bizimana Steven Moyiza, akaba mwe ne Bahati na Nyirabwiza, avuga ko batuye hitwa Ndosho mu mujyi wa Goma. Bizimana yagaragaraga nk'ufite intege nke, yari yambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umukara, ikoti ry'imbeho na sandale. Avuga ko yatawe muri yumba amaze iminsi itanu gusa muri Uganda, aho yari yaragiye gushaka akazi mu mukwa w'igisirikare cya Uganda wo gushakisha Abanyarwanda babayeho ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Niho na Bizimana yafatiwe mahitwa Butogota ari bukuko byagenze.
Kwa naenda kutafuta kazi wari kwa wasikari,
nari nagiye gushaka akazi, abasirikare baramfata hari kumanywa, aravuga ngo ndi umunyarwanda. Ndabahakanira babwira ko ndi umunyekongo, ntibabyumva batangira kumpondagura cyane, ndabyihanganira. Byageze igihe rero badupakira mu modoka nibwira ko bansubije iwacu ngiye kwibona.
Nisakajeona wapi? Rwanda.
Waba wari wenyine cyangwa mwari benshi?
Turikuwa watatu, wawili walikuwa Wanyarwanda, mimi njo nilikuwa Mkongomani. Kuko kwenye walitufungia
twari batatu, babiri ari Abanyarwanda nanjye w'Umukongomani. Twari dufungiwe ahitwa Kireka, bahatujyanye badupfutse ibitambaro mu maso tutazi iyo twerekeye. Aho twari dufungiye rero, iyo batujyanaga kwiyuhagira habaga hari abantu benshi baganira mu Kinyarwanda.
Urikuwa wako na unge ya Kinyarwanda pare.
Nawe Kinyarwanda sura cyumva kana kivuga?
Na mimi nasikia barikuwa wanasema tunatafuta Wanyarwanda.
Nanjye ndacyumva bavuga ko bashaka umuntu wese uvuga ikinyarwanda, kuko ngo uvuga ikinyarwanda wese bazi ko ari umunyarwanda. Twababwiraga ko hari n'abanyekongo bakivuga ariko bakanga ngo bazi kukivuga wese ari umunyarwanda, kandi ngo nibo bashaka
kane mutu wakongeya kinyarwanda.
Baba barigeze babasobanurira icyo bashakira abanyarwanda se?
Hey, hatujui.
Ntabyo tuzi rwose icyo babashakiraga, kuko ntacyo bigeze baduhinukiriza. Bizimana w'imyaka 27 y'amavuko avuga ko akimara gufatwa yasobanuye ko atari umunyarwanda, ndetse anabereka ibyangombwa byari kubanga kubyumva. Avuga ko yakubiswe inkoni nyinshi, kandi ko kubera amazi babamenagaho babaga bafungiye yaharwariye malariya na n'ubu atarakira neza. Ibyangombwa bye nabyo ngo abiheruka ubwo ntiyigeze abisubizwa. Avuga kandi ko bahabwa gutwo kurya duke rimwe ku munsi, we na bagenzi be babiri b'abanyarwanda mu bo bari bafunganwe ngo burijwe imodoka mu ijoro ryo kuwa mbere w'iki cyumweru ariko batazi iyo bajyanwe.
Iri kwa busiku mu masaha 8 ya busiku.
Ati hari saa 8 z'ijoro batuvana muri gereza batubiza imodoka ariko tutazi iyo tugiye. Twaraye tugenda bucya batugejeje ku mupaka ariko nge sinari mpazi. Abo twari kumwe nibo bambwiye ko ari ku mupaka w'u Rwanda. Ndavuga nti bavandimwe se ngeze mu Rwanda ayo ngo Bizimana Steven Moyiza avuga ko ajya Uganda yamukiye ahitwa Buramba unyuza ahitwa Kiwanja akayira ku busa mu yemeza ko gakoreshwa n'abantu benshi. Avuga ko yagiye abwiye abiwabo ko agiye gushakisha imibereho muri Uganda ariko ku muryango we nta yandi makuru ye wigeze umenya kandi yari ku nshuro ya mbere agiye muri Uganda.
Baba wangu Ginza ari kwa nayuwa ke mutoto wangu anaenda.
Icyo papa yarazi nuko nagiye gupagasa ariko iby'uko nahohotewe ngezeyo ntacyo abiziho na gato arabimenya. Ndagira inama urubyiruko yo kutazajyayo kuko ni habi n'abantu babi rwose, bazirinde kujya muri Uganda. Nge sinarota gusubirayo, sinshobora. Uyu munyekongo yahererekanijwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda ruhagarariwe na Harerimana Gaspar ukora ku mupaka munini, naho Murimbwa Dorisi niwe waruhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa impande zombi ntizigeze zivugana n'itangazamakuru, ndetse n'umuvugizi w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ntiyifuje kugira icyo avuga haba kuri iki gikorwa cyo guhererekanya umuturage witiranijwe n'umunyarwanda cyangwa ku bandi banyarwanda babiri. Bizimana avuga ko bajugunyanywe ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Umubano w'u Rwanda na Uganda umaze iminsi utifashe neza, Uganda ishinja abanyarwanda gukorera y'ubutasi mu gihe u Rwanda rwo rushinja Uganda gufunga nta mpamvu abanyarwanda baba muri Uganda, kubatoteza no kubakorera ibikorwa mbabaza mubiri, hakiyongeraho kwishinja gutera inkunga imitwe ishaka guhirika ku butegetsi bw'u Rwanda. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Claude. Kandi naho inyuma yaho umunyamabanga mukuru umugambwe Sende FDD mu Burundi yasabiye leta kwaka abantu amatongo atacu akoregwamo no guhamagarira abarundi kwanka kugurisha amatongo ku banyamahanga. Bamwe mu bashinga amateka nabize ibijanye n'amategeko bamusaba gusokora iyo mvugo, basigura ko iteye kubiri n'imigambi ya leta ikomoka ku mugambwe aramutswa, kandi ko ihonyanga ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'abarundi. Mugenzi wacu rero Juri Kaneza abigaruka ko n'umushinga mateka Fabien Vanchirya Nino hamwe na Maître Isidore Fikiri yigeze kurongora ugwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Yaduteguriye inkuru.
Umushinga mateka Fabien Vanchirya Nino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe, kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cyane cyane abagwiza tunga bazana imitahe.
Cyane cy'ishyifuzo cy'umukuru w'igihugu na leta aho ahamagarira abagwiza tunga kuza kuraba i Burundi bakagihashinga amahinguriro. Barahamagaye abarusiya, barahamagaye abo muri Turki, barahamagaye muri Egypte n'ibindi bihugu dusangiye akarere bya Afurika y'Ubuseruko. Nibaza yuko byoba byaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta, kandi iyo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo. Uko nuvuga ikintu n'igihushane cyacu, nibaza yuko akwiye wenyine kwisubira ko
Metis Dolo Fisikiri mukuru muhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo kuresha abanywanyi muri kino gihe himirije amatora, anaribonamo ingaruka mbizi tari nke.
Rizana kwa gucanisha mwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye. Abo bantu badafise amatongo canke bafise adakwiye canke atagikwiye, iryo si kosa ry'abafise manini. Biraboneka yuko ari ibintu bikineza neza dukunezereza abanyagihugu gihugu arindiriyemo amajwi. Abanywanyi ba CNDD-FDD ngira ngo umugambwe urabura ishuri bubahe, igashaka kwabwira itireka tubagomore tubereka aho abantu bagifise ibintu mu vyisasire. Iyi ni inkurikizi bizovamo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu Burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga. Nta kiba kigishigikiye amatungo yabo, amatungo y'abantu bose ku isi hagarikirwa n'amazu n'amatongo.
Turetse ivyo bantijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagirana na gato.
Erega ko yabishikirije ivyo mu Burundi hamye habaye intwaro z'akamatongo abantu akade zindi zikazi basubitse. Ivyo yarabaye ni 2022 abantu amatongo igihe nakare kuri bicombero barayashubijwe muri intwaro nyene ya CNDD. Nta kuntu yashubije iteka bambo 2022 yacayo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu barondeye singingo z'ubutungane n'ingingo politike iyo si ya senete b'ingingo politike bizohinduka mu ntwaro bizokwirikira kandi noneho birashobora kwitwarwa amasentare atarayi Burundi yirete nitabishira mu ngiro hatozirizo bishira mu ngiro
mukurindira ko bija mu ngiro rufikiri yigeze kuba twa rugwego rw'abashinjwa amanza mu Burundi yagaruka guca amateka avuga
turavye amateka y'u Burundi nta na hamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu canke umuntu wese yigenga kugurisha itongo canke amatongo yiwe naho ndokwiga nabisigura cane nkuko byanditswe ibwirizwa shingiro yo mu kwezi kwa gatatu 2025 no mu bwirizwa shingiro baherutse gutoza itariki ndwe kwezi kwa gatandatu 2018 ingingo 36 bavuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mu iteko ry'u Burundi nimero 1/13 yo mu kwezi k'umunani 2011 ritunganya amatongo mu Burundi ziremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo kandi akariko dishashatse cyose
Umushinga mateka bancijya nino nawe yibutsa ko naha abanyamahanga bo barakoreye kiba barundi umutata rukwanka kubagurisha kwa matongo.
Komona uno munsi ikimoko cababirigi uwaruye kwitwa ibimoko igutwa na bene wabo. Tuwo twobita gute? Aba baruye tutsa bene wabo. Bakubita ibimoko bamburize batunze. Nibaza ko kwabaye gushikuza arakwiye ku rovuga mu Faransa ku rotivyo yavutse akabisokora n'ivyo ndibikunda niba icyo twovuga ngira mu Faransa no mu reforme agraire byo gusubira kwa matongo imwatsi bari buhinga ni yabishobora uzofata umwanya muremure nawe sinzi ko azoba kirongo uyu mugambwe avuga kugira uhindura ibintu buryo nibaza yuko ikigaragara kiboneka nuko ataza abo bantu avuga amatongo yabo na no guruvyaro rwabo
eka n'umukuru wa Morena hari ibindi bihushana bona mu ijambo y'uramutswa CNDD-FDD
agomba kumvisha yuko imunyamahanga guzitongo mu gihugu kanaka ucumenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwaye mu gihugu iwabo itongo nitongo z'ikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo nk'uko uwo muntu aguzitongo aba ari nk'uko iyo bari leta y'amahanga ije ikagwana yatwaje ico gice c'itongo leta y'u Burundi
Eloge uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge kandi naho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zirashima kubona ibiribwa baronswa byarongereye gushikaho bibashikana ku kiringo cyo guhabwa ibindi kimwe gusa nuko bidahinduka mugenzi wacu James Jonvin yavuganye na bamwe muri bo
ubisanzwe ikibazo cy'injya turashima no kuri zariyongeye kuko ugiye kuraba kare ahandi mu ikambi injya zari nke cyane ligatuma abantu bimuka ikambi kuko uravye nko kibazo cifu umuntu umwe aho bita babacera we ofisi kadi imwe yaronka ibiro bitatu n'amagarama nk'amajana 5 ariko baho tugeze umuntu umwe atega ibiro ndwi n'amagarama 998 ukashiza kubushaza kare umuntu yaronka ikiro kimwe mugu tugeze ku biro bibiri n'amagarama ama 52 namavuta nyene byose byariyongereye n'ubuyi kabisa turashima
cyo kumwe na cyakiriye nuko naragishimye gutoka na nuko ikiza umuntu bukene burapunguka ariko cyo sanga injeze yagushikanye kuri pokerundi mugani ico twosaba niko twosaba yuko baduhindurira ariko turabirindiye mugani turabona ati ikatubirindira aho birozira niho turabongeye kuboshaza bongera kugufuma bongera no kumafuta no kuboyi mugambo na mengo munyu gacyari wa wundi
yo bongeye injya mu ikambi abana bamererwa neza ikana twebwe tugafuma injya zikwiye ifuma ubushaza mafuta ikana umunyu n'uwuyi
cyatunereye rwose ku buryo injya mbere igihe bapunguze byatwaragwara umunsi ku munsi ariko binjya baduha injya zikwiye kweri ubu ninzanye kabisa turashima akarusho kambere na mbere abana ntibagwaragurika kagira kabiri naho abantu baba bariko barasohoka inkambi cyane bagisohoka cyane
kubw'ibyo rero turashima ariko hari ikintu tukirira n'ubu tugisaba amashyirahamwe ajejwe kutugaburira no kuvuga ikibazo cyo kudukabira ifunguro tugomba tukwize imyaka ibiri hano turi mu ikambi hano abayirenzageze kuri itatu ariko nta munsi barigeze badukabira ifungurwa ni ifu y'ibigori bakongera akaduha ubushaza ubuyi amavuza twasaba ko bufuma dukabira akaduha ibiharage ariko uravye nko mu makambi ya kera twararonka umuceri twararonka ifizo mu makopo ni ibintu byinshi cyane uko rero bongereje z'iyo fungurwa ugiye kuraba ingorane zaragabanutse kuko abana baragwaragurika abantu ugasanga bafasha amadeni kubera ingezi zitashika kundi mu gipokero ariko ubu ni ukuri turashima nta bantu usanga ariko barasegerereza cyangwa ngo bishwe na kigoyi kare mbere bacabyita ngo ni iminsi yandibuze ariko ubu byose bimeze neza ariko ikintu tuguma turira badukabira ifungurwa n'ukuri kwamira kongi imwe nabo mugasho barafungurirwa bagakabigo nico twaguma turira
kibazo cinye hose bayo kuduhindurira bakaza bashuzanira bugaye byo bukoboye kandi n'intuze bakanubushaza bakamera nk'abahindura bakazana nk'ibiharage
naho ibisigaye ku bintu by'ifungurwa n'ukuri biruzuye ijana ku ijana nta ngorane n'imwe ubu ihari no gupokera tuvaho hakiri kare tutangura saa mbiri aba mbere saa tatu baba batashe aba nyuma saa indwi baba batashe dufashe tukabigeranya na kera ni ukuri turashima ku kibazo cy'inja nta ngorane ziriho ariko tuguma turira badukabira ifungurwa nico tuvuga n'ukuri murakoze mu bidushikirije imbere
abo rero akaba ari impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bashima kubona barashoboye kongerwa imfungurwa ariko bagasaba ko zihindurwa handi naho ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura bwatangaje ko bugiye gusubira gutanga utundi dukaye tw'imiryango two kwandikamwo ababa mu gisagara bose kaye de menage abasigura ko utwahora twahahora twiganywe n'abagizi ba nabi abanyagihugu bamwe bavuga ko bazogura utundi utwo tundi dukaye kubera ubwoba abandi nabo bakavuga ko batazoshobora kutugura kubera ubukene mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yemeza ko udutabo tw'imiryango twagenewe kwandikwamo ababa muri ico gisagara twiganywe n'abagizi banabi bagamije guhungabanya umutekano Fredy Mbonimpa avuga ko ubuyobozi bw'igisagara bumaze kubimenya bwace bwihutira gutegura utundi dutabo dushasha amenyesha ko utwo dukaye dufise akamaro ntangere mu gucungira umutekano kubera umuryango wose wandikamo abaharage n'abahaba Mbonimpa avuga ko ari naco gituma abanyagisagara cha Bujumbura basabwa kuzosubira kugura utundi
kubijanye na yakaye y'urujya n'uruza y'imiryango twarabonye ko ari abagiye kuzigana mbere gusanga na bamwe mudugudu dukorana baragiye muri yongeso turafata ibihano hanyuma turanabituza ubu rero igisagara cya Bujumbura cyarashyo kwifata mu minwe amakaye mashasha ariko arakogwa kibaza ko azoguma ku giciro yariko hanyuma akazohabwa mu mazone yose ko murano bihe turiko turajamo ni bihe by'amatora tutashoboye gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu bakoresha n'ibikoresho tuzi bava dusanga ibyo duca mu gihamwe ibyo rero niko byifashe ni giciro nabwiye ko kizoguma ku cyari gisanzweho baradutangira kuko ubushino buvuga icyonzi cyari kuko nta rindi tegeko rirasohoka ibyo bakora abandi bumvise ko ari abantu bariko barigana
agakaye kamwe kagugwa amafaranga ibihumbi bibiri umukuru wa quartier canke wa zone niwe yemerewe kutugurisha mu gihe amakaye asanzwe mu isoko ikaye zimvye ingana n'utwo dutangwa na zone itarenza amafaranga amajana atanu bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko atakunde bari bugire ko babwirizwa kugura utundi yamara kubera ubwoba
turi mu gihugu hagati kandi ndushaka kuja hejuru y'amategeko y'igihugu uko bazokora kose niko tuzokora dushaka kuba mu mahoro gusa kaye n'ubunyere ni wambarire pri banyereke nahirijisha nja kugura kugira nibere mu mahoro gusa nta kinzi bagumye baduhindurira ibintu byose uko bashatse dutegezwa kubikora kuko nibaza gusaka bagasanga sifisi yo kaye banca amande batanciye amande baramfunga hako bomfunga rero heje 3000 canke 2000 no yigura
nk'umwene giho gari mu gihugu je nibaza guko zivugijwe ariko zitambwa nubwo buryo busanzwe butugora mugabo murazi neza ko iyo baje nko gusaka utagafise ugira ikibazo ko bwivyo rero bavuze ati ubgahora burasubirijwe ubwa mbere sinshobora kuyakira nabi ariko je numva ko ntagerezwa kukagura
abandi nabo bavuga ko kubera ubukene bafise batazoronka amafaranga yo kugura utundi dukaye bagasaba ko aho byabonetse ko twibwe canke twiganywe ko ariho honyene bogura utundi
ngingo ntwayakiye neza kubera urabona n'ubukene buhari umusura kugura ikintu nyene wari wagoze ubwa mbere umva ko ari yata waguma muziganye kubera n'ubundi idizosoka sinzingira turazimenya ariko ndibaza ko atakinini kizohindukako
naye makaye baba barayasubiyemwo kwe ntitubizi bwa twe tuzi amakaye dufise kandi azwi na bashido seri azwi na bashido karite rero akaye makaye baba yasubiyemwo aba bashido karite bazi amakaye baduhaye baragenda leta isoro ubujyo bwayo kwa nyagi yo guturakenye leta izo nandi makaye batuzurize ayo nayo baba bariganya bayahebe twende mu navyo byoshoboka dutubera uko kwa matugura makaye ngo bayiganye tuna ko bituruhishije kandi ukene mbona mu miryango na bumeze
deja bararisha amahera ubu bagira basubire kuri hayandi ariko babirabakareko zitazoba pirate bareke kubagora vraiment
ingingo yo gushiraho udukaye nge udutabo tw'imijyango bitaka ye domenage yatanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2015 imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu ahari imaze guhoshwa abategetsi b'igihugu bavuga ko ari buryo bwiza kandi bworoshe bwo gucungera no kugenzura abantu bose baba mu gisagara uretse gisagara ca Bujumbura utwo dukaye twaramaze gukwiragizwa no mu bindi bisagara muri utwo dukaye umujyango wandikamwo abantu bose bahaba umushetsi agendeye umujyango nawe nyene yandikwamo muri ako gakaye amazina yiwe inomero za karangamuntu iza telefone yavuka ikimugenza n'igihazo hamara igihe cyose yabaye isakwa y'igipolisi umujyango usabwa bwa mbere ikaye y'umujyango utayifise canke yabonetse umuntu atanditsemo arafungwa canke agatanga ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 nkuko abanyabujumbura babivuga Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe America.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika, urwego rw'igihugu rushinzwe amadini RGB mu Rwanda ruriko rurasobanurira amatorero n'amadini mu Rwanda kwitegeko rishasha ribagenga cyane cyane ingingo irabana no kwirinda ku bikorwa vya politike ndetse no kwerekana amafaranga yose itorero rihabwa kugira ngo hirindwe ayandi mafaranga amatorero yohabwa yokoreshwa mu bindi bikorwa bitari iby'Imana. Turi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi atubwire ibijanye n'iri tegeko. Assumpta, utubwira muri make bishasha biri muri iri tegeko.
Ego makoze itegeko nababwira ko ryariyeho nyuma yuko leta yafashe gahunda yo gufunga amatorero menshi anavuga ko yakoreraga mu kajagari. Iri tegeko yari rikaba rifite ingingo nshyashya rivuga ko nta rusengero na rumwe rwemewe gukora rudafite ubuzima gatozi mu gihe cyashize umuntu yaribwira akaba yafungura itorero gusa. Ubu rero nta n'umwe wemerewe gukora adafite ibyangombwa bitangwa n'ubutegetsi, hanyuma kandi akaba hari ibindi bintu bigomba kugenda umuntu ugiye kuyobora itorero kuba yarize afite amashuri bisanse. Ni ukuvuga ngo yaraminuje ibyo nabyo ntabwo byabagaho mu itegeko rya kera. Hanyuma hari izindi ngingo zikomeye n'abantu barimo kugirwaho impaka bavuga bati ingingo yerekeranye n'amafaranga yose itorero ribona cyangwa se amadini abona ko agomba kugaragazwa aho yavuye uko akora, kugira ngo nyine barimo gusobanura kugira ngo hirindwe ko andi mafaranga yakoreshwa yitirirwa ijambo ry'Imana kandi aje gukora ibindi bikorwa bibi.
None Assumpta, muri iri tegeko rishasha turumva ko nk'uko bivuze harimwo itegeko ryerekeye kugira lisansi kuba warigiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kuryigisha. Riraraba abapasiteri bashasha bonyine cyangwa n'abapasiteri ba kera batafise iyo lisansi nabo nyine rirabega?
Rirareba n'abandi bose bakoraga uyu murimo badafite iyo lisansi. Gusa nakosora ko na bari bisanzwe avance mu byerekeranye n'iyobokamana ahubwo niyo wabo barize ibindi bintu gusa ari kufite ubwo rwego rw'ayo mashuri urabyemerewe rero rirareba bose n'abari bari mu murimo badafite ayo mashuri ubahawe imyaka itanu yo kugira ngo babanze bayagire.
Urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi, urashobora kuduha iyo nkuru mu byo burambuye mu kanya kari imbere. Turagushimiye.
Urakoze cyane cyane.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda, aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio 18 Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turabashimiye, tubararika kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru ku Ijwi rya Amerika.